Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri internet mwajya kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Bamwe mu bahoze bakorera imirimo y'ubucuruzi mu mujyi wa Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda bakomeje kwimurira ibikorwa byabo I Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Benshi bagiye muri Kongo nta n'umuntu wasigaye hano, n'abandi baratashye gucuruza birabaraniye barabireka. None se waba utacuruza na kimwe cya cumi uvuga se na kazi kariya? Nta kazi karimo. Nawe gucunga nibigera nk'iyi muri wa gatandatu nange zareka.
Mu Rwanda kandi urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwasubukuye iburanisha ry'urubanza ruregwamo umunyepolitiki Paul Rusesabagina na bagenzi be. Naho ku mugabane w'u Burayi, umugambi wo gutangiza irushanwa ry'umupira w'amaguru ku makipe y'ibihangange 12 waburiyemo. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Misiri yirukanye ku mirimo uwari ushinzwe imihanda ya gari ya moshi nyuma y'impanuka iheruka. Inkuru mugezwaho na Frederic Nkundikije.
Umushikiranganji wa Misiri ajejwe gutwara abantu n'ibintu ejo ku munsi wa kabiri yarakuye umutegetsi mukuru ajejwe imihora ya gari ya moshi mu gihugu cyose nyuma yaho habereye amasanganya atatu mu kiringo kiri munsi y'ukwezi. Ayo masanganya yahitanye ubuzima bw'abantu barenga 40 yongera akomeretsa abandi barenga 350. Ingingo yo gukura mu kazi ya Sharaf Raslana iri mu mugambi wo guhindura n'abandi bategetsi bakuru bajejwe imihora ya gari ya moshi hamwe n'ibijyanye n'ubwo uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu. Raslana akuwe inyuma yaho ku munsi wa Mungu habereye isanganya rya gari ya moshi mu buraruko bw'umurwa mukuru Cairo ryahitanye ubuzima bw'abantu 23 rikanakomeretsa abandi 139. Perezida Abdel Fattah el-Sisi yaciye ashinga umurwi ujeje ubutohoza byatumye ayo masanganya aba. Mu ndwi iheze gari ya moshi yahushije umuhora wayo mu ntara ya Shakia mu isanganya ryahitanye ubuzima bw'abantu 15. Ku igenekerezo rya 25 ry'ukwezi kwa gatatu naho gari ya moshi zibiri zarasekanye mu ntara ya Sohaga iri mu manuko w'igihugu mu isanganya ryahitanye ubuzima bw'abantu 18 abandi 200 nabo barakomereka.
Abarwanya ubutegetsi bwa Chad bakangishije ko bagiye gukuraho umuhungu wa perezida Idriss Deby uheruka kwicwa. Mahamat Deby Itno nibo bagenwe ku mwanya w'umukuru w'igihugu w'inzibacyuho. Frederic Nkundikije arakomeza inkuru.
Umunsi kwa gatatu mu gitondo abantu bari bafite amakenga y'amakuru avuga ko abarwanya ubutegetsi bariko bagana igisagara ca N'Djamena gituwemwo n'abanyagihugu bashika umuriyoni. Abatari bake bibaza niba igisirikare kizoguma kiyoboka Mahamat Deby Itno nyuma yaho se wiwe yari amaze imyaka 30 ku butegetsi yiciwe mu ngwano. Umurwi urwanya ubutegetsi uregwa ko ari wowe wahishe perezida Idriss Deby Itno. Ku munsi wa kabiri uratangaje ko abarwanyi bawo bariko bagana igisagara ca N'Djamena, nyamara ayo makuru ntarashobora kwemezwa n'ikinyamakuru cigenga. Abategetsi bagize inama nkuru ya gisirikare izorongora igihugu mu gihe cy'ifata kibanza nabo baratangaje ko intambara yo gukingira igihugu itararangira. Icegera cy'umukuru w'iyo nama Jimadum Tirayna yavuze ko igisirikare gitegerezwa gukora ibishobotse byose kugira ngo igihugu ntikigwe mu kaga.
Perezida wa Mozambique Felipe Nyusi yiyemeje kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado ikize ku myuka ya gazi. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru.
Perezida Nyusi yatangaje iyo nkuru no munsi kwa gatatu inyuma y'igitero c'abagwanyi b'abayisilamu ciyaye inkumbi mu kwezi guheze hafi y'ibibanza bicukurirwamo gaz mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Abagwanyi b'abayisilamu bateye igisagara ca Palma kiri ku nkengera y'ibahari Mediterane ku itariki 24 y'ukwezi kwa gatatu. Igisirikare ca leta carashoboye kubatuza muri ico gisagara kiragarukana umutekano. Yatangaje ko bazokora ibishoboka vyose kugira bagarukane amahoro mu gihugu cane cane mu gice co mu buraruko. Perezida Nyusi avuga ko kugarukana amahoro n'umutekano mu ntara ya Cabo Delgado ari kimwe mu bintu bitegerezwa kuba kugira imigambi migambi y'ugucukura gaza muri iyo ntara ishobore kubandanya. Amenyesha ko leta yiwe ibona ko izokora inyungu y'agaciro karenga miliyaridi ijana y'amadora muri iyo migambi yerekeye gucukura umwuka utanga inguvu wa gaza. Avuga ko ivyo bizofasha guteza imbere ibindi bisata by'ubutunzi bw'igihugu. Itegekanijwe ko iyo migambi ituma haboneka ubuzi ibihumbi 70 mu kiringo c'imyaka 20 iri imbere guhera mu mwaka w'ibihumbi 2022.
Umugambi wo gutangiza ihiganwa ry'amakipe bihanganye y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi bita European Super League waburiyemo. Nibyo Fidel Niyongabo atubwira.
Imigwi 9 ku migwi 12 yari yatanguje iryo higanwa yakuyemwo akarenge. Umugwi Atletico Madrid wo muri Espagne niwo wakuyemwo akarenge ubwa nyuma uno musi wa gatatu muri iyo migwi 9 imaze kubivamwo. Imigwi yonyene isigayemwo Chelsea ni Real Madrid, Barcelona yo mu gihugu ca Espagne na AC Milan yo mu Butaliyano. Ni nyuma yuko imigwi yose ikomeye yo mu Bwongereza isezeye hamwe na Inter Milan yo mu Butaliyano yabaye ya mbere mu gukuramwo akarenge. Iyo migwi yo mu Bwongereza ni Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham na Arsenal. Ivyo vyabaye inyuma yuko abakunzi abakinyi amashirahamwe y'umupira w'amaguru n'abanyapolitike batandukanye mu karere k'Uburaya biyamirije bivuye inyuma iryo higanwa rishasha rya European Super League. Ingingo yo gutangaza icese itanguzwa ryayo yari yatangajwe ku munsi w'Imana urangi.
Umukuru wa kanama k'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku burenganzira bwa muntu yavuze kwicwa rya George Floyd ryerekana ukuntu urwango rushingiye ku ibara ry'uruhu ruboneka cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Frederic Nkurikije afite iyi nkuru.
Michel Bachelet uyu munsi ku gatatu yashimye urubanza n'igihano cyafatiwe umupolisi Derek Chauvin yagandaguye George Floyd. Yavuze kandi ko urwo rubanza rwerekanye ko inzira yo kurangiza urwanko n'ikumirwa ry'abirabure muri Leta Zunze Amerika ikiri ndende. Ejo ku munsi wa kabiri Derek Chauvin yahoze ari umupolisi mu gisagara cya Minneapolis muri Leta ya Minnesota yaragiriwe n'ivyaha vyo kugandagura George Floyd yakoze mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2020. Mu rwi washingantahe n'abafasoni 12 batowe kunganira umucamanza basanze Chauvin yarakoze ivyaha bitatu vyose yagirijwe. Uyu mugabo w'imyaka 25 yahoze ari umupolisi ashobora gufungwa imyaka 40. Umukuru wa kanama k'ishirahamwe mpuzamakungu kajejwe gateka kazi na muntu Bachelet yavuze ko ivyaha uyu mugabo yagirijwe bitari agaseseshwa rumuri. Yongeye yavuga ko utungane bwari kuba buyovye iyo butamwegeka ko ivyo vyaha vyose. Yateye akamo kandi gasaba ko imanza zose z'ubwicanyi bwakozwe n'abapolisi zikwiye gushirwa imbere ya sentare kuko igihe cyo kudahana ivyaha nk'ivyo ikwiye guhagarara.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho aya makuru havugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubibutse ko turi no kuri Facebook adresse VOA Radio yacu. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Radio Ijwi rya Amerika tugikomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika duhereye mu Rwanda. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwasohokuye iburanisha ry'urubanza ruregwamo umunyapolitiki Paul Rusesabagina na bagenzi be. Iburanisha rya none ryibanze ku bisobanuro by'ubushinjacyaha ku byaha birimo ibyo gutwikira abantu ku bushake n'ibyo kwica abaturage. Inkuru mugezwaho na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Asumutakaboye.
Urubanza rwatangiye hari ababuranyi bose usibye Paul Rusesabagina. Gereza afungiyemo ya mageragere yari yandikiye urukiko ko bamugejejeho impapuro zimuhamagaza mu rubanza uko bisanzwe, ariko akababwira ko yivanye mu rubanza atazarusubiramo. Nubwo atarahari ntibyabujije ubushinjacyaha gukomeza gusobanura ibyaha bashinja bwana Rusesabagina. Kuri uyu wa gatatu ubushinjacyaha bwibanze ku byo bise uruhare rwa Rusesabagina mu bikorwa byakozwe n'umutwe wa MLCD FRN mu gutwikira abaturage ku bushake. Umushinjacyaha yavuze ko irihuriro ryatwikiye abantu inzu na za moto mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko abarwanyi b'umutwe wa FRN bateye umurenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru mu mwaka wa 2018 batwika inzu, imodoka na moto ebyiri. Ubushinjacyaha bwerekanye ko mu gihe ibyo bikorwa byabaga impuzamashyaka ya MLCD yari yobowe na Paul Rusesabagina ari naho bahera bamushinja icyo cyaha. Ubushinjacyaha bwerekanye amafoto agaragaza uburyo inyubako ya koperative y'abanyabuzima Banyabimata ikaba yarituyemo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge Nsengiyumva Vincent yatwitswe ndetse bagatwika n'imodoka ye bikarangira nawe arashwe giza amahirwe y'amasasu ntamuhitane. Hanagaragajwe uburyo hanatwitswe imodoka z'abasivili zatwikiwe mu ishyamba rya Nyungwe zirimo ivatiri ndetse na bisi nto yaritwaye abagenzi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu buhamya bwahawe na bamwe mu baturage bari mu modoka zatwitswe bwerekana ko n'abaturage bari muri izo modoka barashwe bamwe bakahasiga ubuzima. Mu iburanisha rya none kandi ubushinjacyaha bwavuze ko itwikwa ry'imitungo y'abaturage mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi nta kindi byari bigamije bitari ugutera ubwoba abasivili. Umushinjacyaha yumvikanisha ko Bwana Rusesabagina akurikiranyweho icyaha cyo gutwikira abantu nk'uwari umuyobozi wa MRCD FRN kubera ko yatanze ubufasha akanayobora umutwe wakoze icyo gikorwa cy'iterabwoba cyo gutwika. Ubushinjacyaha bwakomeje busobanura ku kindi cyaha Rusesabagina akurikiranyweho cy'ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba. Bwavuze ko hari abantu barashwe ariko ntibapfe ndetse batanze ubuhamya bugaragaza uko ibyo bitero byagabwe. Umwe mu batangabuhamya uri mu barasiwe mu gitero cyagabwe mu karere ka Nyamagabe mu buhamya bwe yasobanuye ko ubwo bari mu modoka ya Alpha yavaga Rusizi igana Kigali bageze muri Nyungwe basanga hari abantu batambitse igiti mu muhanda. Icyo gihe imodoka yarenze icyo giti bahita bayirasa amasasu amapine aratoboka bahita barasa abagenzi bamwe barakomereka abandi bahasiga ubuzima. Ubushinjacyaha bwanareze Rusesabagina uruhare mu bitero byagabwe mu karere ka Rusizi hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'2019. Bwongeyeho ko aho ibyo bitero byagabwe nta na hamwe hari ikigo cya gisirikare ahubwo bateraga mu ngo z'abaturage. Icyaha cya nyuma Rusesabagina aregwa nicyo gukubita no gukomeretsa ku bushake nk'igikorwa cy'iterabwoba. Umushinjacyaha yavuze ko gukubita no gukomeretsa ku bushake ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Ibikorwa byo gukubita no gukomeretsa buvuga ko byakorewe mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru no mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibimenyetso by'iki cyaha bishingiye kuri raporo zo kwa muganga zakozwe n'abahanga zerekana abantu bakubiswe bakanakomeretswa ndetse bakaba barasigiwe ubumuga. Umushinjacyaha yavuze ko Rusesabagina akurikiranyweho nk'agatozi mu cyaha cyo gukubita no gukomeretsa kuko yari umuyobozi akaba umuterankunga wa FRN MRCD aribo bakoze ibikorwa byibasiye abasivili. Ubushinjacyaha bwashoje gushinja Rusesabagina Paul ibyaha icyenda byose bifite isano n'ibikorwa by'iterabwoba MRCD FRN yagizemo uruhare ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Ibyo byaha birimo icyo kurema umutwe w'ingabo utemewe kwa umutwe w'iterabwoba, gutera inkunga iterabwoba, ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba, itwarwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba, no kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba. Hahise hakurikiraho gushinja Colonel Nizeyimana Marc waregwa icyaha cyo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe. Nizeyimana yahoze muri FDLR FOCA kuva mu mwaka w'2000 kugera muri 2016 ubwo yinjiraga muri CNRD yaje kwihuza na FRN. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa kane. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ejo kwa kabiri, George W. Bush, wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yasohoye igitabo cye gishya cyitwa Out of Many, One. Icyo gitabo kivuga ku bimukira. Yashushanyijemo abimukira batandukanye baciye mu bintu bikomeye mu buzima bwabo bakagera muri Amerika, aho bagize uruhare mu buzima n'iterambere by'iki gihugu. Muri bo harimo umurundi witwa Gilbert Habonye, ari mu mujyi wa Austin muri Leta ya Texas, akaba afite ubwenegihugu bwa Amerika. Yavuganye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo amubwira uko yakiriye kuba Perezida Bush yaramushyize mu gitabo cye.
Twabyakiriye neza cyane, nagateka ntangere kubona umurundi nkanje yavuki Burundi Burundi murahazi kandi hari abarundi benshi muri iki gihugu cya Amerika kubona jewe baratoye kugira ngo ashobore kunshira mu rugo rutonde nukuri birahimbaye nakanyamuneza kuri jewe n'umuryango wanjye n'inshuti n'abagenzi n'igihugu catwibarutse kuko biranezere cyane ko mu Burundi busubira kugugwa agateka cyane.
Imbere kwa soho ico gitabo narabonanye amaso mu yandi mwaganiye ibiki wamubwiye ibiki
byari biryoshe cyane guhura n'umukuru yahoze atwara igihugu cya Amerika murazi ko Amerika ni igihugu gikomeye kiri imbere mu buhinga bwa none mu bintu byinshi rero igihe asaba ngo tubonane twari kubonana isaha jewe umuntu kuko nababwiye yavukiye Burundi mu misozi turetse ni Bujumbura urotse umuntu atwaye igihugu agusaba ko mubonana muyage bisanzwe twayaze ngene jewe nabayeho mu buzima bwanjye nawe nyine arambwira ngene yabayeho turayaga hari n'ingene yashitse kuri iki gihe cyo kuzoshyira mu rutonde rw'abantu ategerezwa gucapa kuri ibyo byari byoshye kabisa.
Yabamenye gute mu kubahitamwo muri abo bandi ibikwerekeye amateka yawe yabimenye gute muri make?
Muri make ngene yabimenye jewe ngishika ngaha baye ambaye muri Austin umukobwa wiwe ico gihe ari prezida jewe nsanzwe menyereza abantu umukobwa wiwe yaraje aza ntabizi ntazi n'uwari we ariko je kubera abantu bose ndabafata co kimwe uwo mukobwa wiwe yitwa Jana niwe haraheze igihe kubera ngene yakoze hanyuma agatera imbere amajyi anyibagiye kuko ubu niwe yaciye abwira perezida yuko hari umuntu akora igitangaza hari umuntu ariko arafasha nga Austin kandi akaba afasha n'i Burundi niho rero byavuye icyo gihe niho perezida yaca ntumako kugira tuzohure hama tumenyane kuko yaranyumva gusa.
Mukurangiza muravuze ko mutariko mufashana ngaha mugira uruhara ngaha mubandanya no gufasha mu Burundi murafise fondation Gazelle ifasha gutanga amazi meza mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi ku bantu baba mu bice byo hagati mu gihugu muri make cyane mwo ducira ku mayange aho iyo fondation yanyu igeze.
Fondation Gazelle igeze ku gikorwa kinini dusanzwe dutanga amazi ahereye iwacu mbere ahantu mu ikomine ya Songa yose iyo gihugu wese arafisa amazi muce mwibuka jewe igihe naje ku ishuri nagenda ibirometero 10 nta mazi yari ahari ubu aho abana baca hari amazi ku ishuri hari amazi hanyuma duhejeje intara ya Songa twaje dutandukira mu ntara ya Matana ubu tugeze muri Matana akazi turakagenze ibikorwa bigeze kure nukuri nukwishima uri fondasiyo iri kwirakora ibikora inka. Murakoze cyane
yari Ribetu habonye umurundi aba mu gisagara cya Austin muri leta ya Texas ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika ari mu bantu President George W. Bush yahoze ayoboye Amerika yashize ibicapo byabo n'amateka yabo n'ibyo baciyemo n'uruhara ariko baragira intererano mu iterambere n'ubuzima muri Amerika mu gitabo ciwe yasohoye icyese ejo kuwa kabiri cyitwa Out of Many One. Tariko turaganira ku vyerekeye icyo gitabo nuko yakiye kuba yashizwe muri abo bimukira. Turashimye kuri kiganiro murakoze.
Murakoze.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Bamwe mu bahoze bakorera imirimo y'ubucuruzi mu mujyi wa Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda bakomeje kwimura ibikorwa byabo i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intandaro y'uko kwimuka hari abavuga ko ari ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyije ubucuruzi hakiyongeraho n'imisoro iremereye. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistocle Mutijima yaduteguriye ibindi kuri inkuru.
Ugeze mu gace k'ubucuruzi k'umujyi wa Kamembe gaherereye hafi n'umupaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho ubonera uburemere bw'iki kibazo. Ahahoze urujya n'uruza rw'abantu banyuranamo n'ibinyabiziga bitwaye ibicuruzwa ubu bahabarizwa n'imbarwa. Menshi mu mazu yahoze ari ububiko bw'ibicuruzwa n'amaduka manini ubarakinze. Ugerageje gushishoza unyujije amaso mu birahuri by'inzugi n'amadirishya urabona ko hose nta gicuruzwa kikiharangwa.
Benshi bagiye muri Kongo nta n'umuntu wasigaye hano. Nabandi baratashye gucuruza birabaraniye barabireka. None se ahantu wacuruzaga aho utacuruza na kimwe cya cumi uvuga se n'akazi kariya nta kazi karimo. Nawe gucunga nibigera nk'iyo muri wa gatandatu nange zareka kuruma nta kazi karimo.
Uyu mugabo ari muri mbarwa basigaranye ubucuruzi muri iki gice. Yahoze akorera mu miryango itatu aho yaranguzaga ibicuruzwa byiganjemo ibikomoka ku binyampeke. Nyamara ubu asigaye akorera mu muryango umwe gusa ahandi yahasubije bene inyubako.
No gusigara n'umuryango umwe ni kuvuga ngo ndacunga ijo bizabishaka kuza bishaka ugaruka tukamenyera kuriya ahubwo bizagereho byose binanira n'umuntu ko kuva mu gitondo nageze hano sinarabona umugenzi wange n'umwe nshyiramo marchandise kamara ukwezi biraho.
Hirya ye gato nko mu ntambwe 15 tuhasanze undi mugenzi we bigaragara ko acuruza ibiribwa byiganjemo ifu z'ibigori ndetse n'umuceri. Yicaye iruhande rw'iduka rye ubona ko agaragara nk'uwumiwe
kuko nta utugurira ahubwo turi mu gihombo. Ni nka kumwe isazi isigara ku ruhi nkarariwe kera. Uzi kubona umuntu irwa hano wagira mu rugo bakakwaka ukabura umunyu bibaho se? Ntabwo reba ko naje gukingura kugira ngo imungu nuko utabonye inyamanza itambuka. Inyamanza nibura ngo yinjire mu nzu ifate akantu k'imungu kaje mu bicuruzwa kintu na kimwe dufite.
Aba bacuruzi bavuga ko bagenzi babo bajyanywe i Kongo n'ihungabana ry'ubucuruzi ryatewe n'icyorezo cya COVID-19. Hakaba ariko n'abavuga ko ikibazo cy'imisoro myinshi bacibwa ku ruhande rw'u Rwanda nacyo cyaba cyaragamburuje benshi.
Ikintu cy'umusoro baraza bakagukwaka amafaranga utanacuruza ubu narishye patenti 60,000 patenti ngutayirishye nguzabihandi kuko baba bakubarira batanga amafaranga atakugarukira. Abandi bo bakagenda biyambukira abandi bagasubiza ibyangombwa abandi bakagira gute ariko umuntu akaba ameze gutyo gusa ngo ahari wende byo bizaza.
Navuga ko bifitanye isano n'amafaranga tugenda abantu bagenda bakibwa atasobanutse. Twaje tuzi ko uburyo imisoro itangwa n'ibisorerwa noneho utangiye kubona n'utundi ngo naka ngaka nako ngo naka ngaka ariko wabaza ahandi ukumva ngo ibyo ntabwo tubizi.
Ihungabana ry'ubu bucuruzi n'igenda ry'abahoze bakorera muri Kamembe riragira ingaruka kuri benshi mu bakeshaga amaramu ku bucuruzi mu gihe bwabaga bukorerwa mu Rwanda.
Nibo baduhaga akazi kugira abana ba imiryango yacu ibeho ubu byarangiye dusubiye inyuma.
Namutwarira kabiri gatatu najya muri Kongo ngagurayo ni kayi ya make ya nkayizana. Wa mwana wanjye akabona ukuntu ajya ku ishuri none ubungubu ndatahira 200 saa sita ndashaka kurya na nijoro umwana arashaka kurya none nimumbwira ukuntu tugomba kubaho.
Ku ruhande rw'ubutegetsi naho bemera ko ikibazo cy'abacuruzi b'abanyarwanda bimuriye ibikorwa byabo muri Kongo gikomeje kugira ingaruka. Nyamara bwana Kayumba Efuremu uyobora ako karere agahakana ibyo kuba imisoro yabo imwe mu ntandaro z'iryo genda.
Iyo umucuruzi yakoreraga hano ubutaka bw'u Rwanda kimuka akajya gushyira business ahandi birumvikana ko ni igihombo kiba kibaye ku Rwanda rw'umusoro kuko niba yagomba kwishyura TVA nta musoro wa TVA azaba akishyuye. Ku bijyanye n'imisoro simbona ko mu Rwanda twaba dufite ikibazo cy'imisoro irihanitse ariko icyo nzi cyo ni uko muri Kongo ahubwo yurebye n'uburyo basoresha bashobora gusanga rero basoresha menshi kuko twakira ibibazo by'abanyarwanda bakorerayo akakubwira ngo ejo umuntu runaka yaraje yita serivisi runaka akabaka amafaranga akagenda atanaguhaye resi.
Nubwo bitadushobokeye kumenya umubare nyirizina w'abacuruzi baba barimukiye muri Kongo ndetse n'ingano y'igihombo mu mafaranga ibi byaba byarateje, ingaruka z'iki kibazo ziragera no kubafite inyubako z'ubucuruzi zikodeshwa mu mujyi wa Kamembe. Nko mu nyubako y'isoko rishya rya Rusizi izwi nka Rick, bagaragaza ko hafi kimwe cya kabiri cy'ubushobozi bw'inyubako, ni ukuvuga imiryango hafi 120 yari ifite abayikoreragamo, nyamara kuri ubu isigaye ikorerwamo ikaba ari 68 yonyine. Hakaba impungenge kuri bamwe ko ibintu bikomeje uko biri uyu mujyi uzasigara ari uwo guturwamo gusa, ubucuruzi bukimukira hakurya mu gihugu gituranyi. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno, Ibunagana, ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibicumi 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Nayo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Dusubiye mu Burundi, kuri wa gatatu igipolisi cya Bujumbura cyahagaritse ishyirahamwe Favorite Partner Company rijejwe guhuza abasore n'inkumi bashaka kubakana. Abagabo babiri batwara iryo shyirahamwe bafashwe bajyanwa gufungwa. Mugenzi wacu Pierre Clavier Niyonkuru uri i Kigali mu Rwanda arakomeza inkuru.
Ishyirahamwe Favorite Partner Company mu Cyongereza ryahagaritswe n'igipolisi cy'u Burundi ryari ryavutse mu kwezi guheze. Ryari ryihaye intumbero yo guhuza abasore n'abigeme bakeneye kubakana. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Pierre Nkurikiye yatangaje ko ivyo biciye kubiri n'imico n'akaranga ku Burundi.
Igipolisi cyafashe abagabo babiri bakaba bafatiwe mu gisagara ca Bujumbura hafi yaho bakorera, bagiye hamwe bashinga ishyirahamwe rijejwe guhuza abigeme ngo babuze abagabo hamwe ngo n'abasore babuze abagore, ko ryo barishyira hamwe twokwita mu Kirundi ryo kurehereza. Ubituye mu bibazo bamubaza aruzuza avuga yuko yoba yari yarigeze gukundana nuko yoba yarigeze gukundana gahebwa. Aho bamubaza ibihimba vyiwe vy'umubiri kumwe na bimeze na cyane cyane bya bihimba by'amasubizi inyuma, bakamubaza ko ari bininiya bigereranye cyangwa ko ari bitoya, baramubaza nuko kirisugi cyangwa atakirisugi. Ibi bibazo rero nk'ibi tukabona yuko ari ibibazo biza byinjira mu buzima bw'umuntu.
Iryo shirame ryo rimenyesha ko ryari ryahawe uburenganzira bwo gukora n'inzego zibijejwe kandi ko ryatanga n'amakori n'amatagisi. Yamara igipolisi kivuga ko ivyo ryasabiye uruhusha atari byo ryagiye gukora. Igipolisi kivuga ko ivyo bijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu.
Bari basabiye uruhusha igikorwa co guhanura abagiye kubakana, ariko urumva yuko baciye bahindura intumbero baja gukora ivyiwabo. Enacho gituma rero bagiye baciye bafatwa bakagirizwa kuba rino shirahamwe ryari rifise intumbero yo guhungabanya imico n'imigenzo y'Ikirundi.
Kugaruka n'abandi bashaka kubaka izabo bahamagarirwa kwirinda ibikorwa nk'ibyo bibajana mu migenzo mibi. Igipolisi kiragabisha n'amaradiyo canke abakoresha imbuga ngurukana bumenyi mu gucafuza abandi canke gucafuza isura y'igihugu biciye muri urwo rudandazwa igipolisi cita rubi.
Yaba umusore yaba inkumi igeze mu bigero hariho ukungene bicagurira bo nyene abo bubakana, kandi n'amategeko aravuga yuko abaja kubakana ari bo bonyene baronderana hama bakumvikana. Navuga yuko baca ku muntu bakamuriha amafaranga maze agaheza akaja kubaronderera. Turabibona kuri iri shyirahamwe mwa turabibona no abantu bakunze kugira utunyamakuru atari two cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, ugasanga barafasha amasanamu y'abantu baravuze ko ibinabiriya bitisunze amategeko bihungabanya imico n'imigenzo y'Ikirundi. Hari twagomba tubagabisha imico n'imigenzo y'Ikirundi irahagarariwe n'inzego za leta. Nkumbure babakiri bato batazi neza iby'imico n'imigenzo ya miranga barundi kandi no bibaranga, tubahanura ko bakabaza abakurambere bakabaza abavyeyi babo ikizira n'ikitazira.
Nijyambere mu Burundi habishyirahamwe rivyemanga rikaja habona rigakora igikorwa co guhuza inkumi n'imisore ishaka kubakana. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwarimu, duteze amatwi ahari ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikirana radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose. Amajwi yegeranijwe na Fasil Gebeho. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose.